back to your flag, and I'm running up the tag, cause I love popping tags. I'm a Vanilla Bridge, the American Fiji, Washington, DC, Mukirundi in the Kinyarwanda. Nongiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mu twinjira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922, dore ingingo nkuru twabateguriye. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda ruri kuburanisha urubanza ubutabera bukurikiranyemo Vena Rutunga ibyaha bya jenoside n'ibyibasira inyokomuntu. Abagize umuryango w'Abayisenga Emmanuel umunyarwanda uheruka kwica umupadiri mu majyepfo y'Ubufaransa basohoye itangazo basobanura bimwe mu bimwerekeye.
Hanyuma rero kandi noneho hari gutwika katedrali no kwica umuntu, ibyo bintu njyewe ni nk'icyo nakwita yuko amazi nyine yari yarenze inkombe.
Joseph Murasa Mpungu uvindimwe na se wa Emmanuel n'Abayisenga. Abarundi barenga 500 bari barahungiye muri Tanzania kuri wa kane barasubizwa mu gihugu cyabo ku bushake bwabo, ariko bamwe ntibashaka gutaha kubera gutinya COVID-19.
Nukuri twe turavye dusanga umenga n'urwango batwanga, ibintu byose byarahagaze, mugabo ukacufata abantu benshi ukabahungura ubatahanze, ho nyene iyo bashitseyo barabinuba bakabinuba abantu bo batuzaniye ingwara ya corona.
Umwe mu mpunzi udashaka gutaha ayo makuru yose kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni Mukanya Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloyezi Bigirimana. Aloyezi wiriweho?
Ndagize mwiriwe Veniste, namwe muteze amatwi muri aka kanya. Turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afurika. Sudani yaremeje kuzoha sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Omar al-Bashir hamwe n'abandi bategetsi babiri baronderwa n'iyo sentare ku byaha bya jenoside hamwe n'ivyo mu ntambara byakorewe mu ntara ya Darfur. Abategetsi ba Sudani babitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Omar al-Bashir w'imyaka 77 amaze imyaka irenga 10 aronderwa na CPI ibyaha bya jenoside, ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu. Ishyirahamwe ONU rivuga ko abantu 300,000 ari bo bishwe, abandi 2,250,000 barahunga mu ntambara yo muri Darfur yatanguye mu mwaka wa 2023. Hasigaye kumenya nimba Omar al-Bashir azorungikwa kuburanishwa irahe mu Buholande canke iyo sentare izomuburanishiriza muri Sudani. Leta z'Ubumwe za Amerika ntiyatevye gushima iyo ngingo ya Sudani. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwashikirije ko bushimye iyo ngingo yo guha Omar al-Bashir CPI, buvuga kandi ko ari intambwe ikomeye ikozwe n'icyo gihugu kiriko kirinjira muri demokarasi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bwa Amerika Ned Price yabwiye abamenyeshamakuru ko Amerika isaba Sudani kubandanya gukorana na CPI mu gutanga nabo bose barungikiwe imitahe kuri ubwo bwicanyi. Amerika imaze imyaka isaba ibihugu kutakira Omar al-Bashir kubera umutahe wo kumuhagarika wasohowe mu 2009. Muri Algeria igitigiri cy'abamaze guhitanwa n'imiriro yo mu mashyamba bageze kuri 69. Mu bafuye muri iyo miriro yo mu mashyamba yo mu misozi n'imihana yo mu ntara ya Berbere na Kabili harimo abasirikare 28. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune yatangaje iminsi 3 yo kugandara muri iyi ndwi mu ntumbero yo kwibuka abahitanywe n'iyo miriro. Ikiringo cyo kugandara gitangurana n'uyu munsi wa kane kirimo guhagarika imirimo yose ya leta kiretse ibikorwa byo gufatana mu nda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Burusiya, Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi yaregetswe ko ikindi cyaha gishyashya. Aregwa ko ishyirahamwe ridaharanira inyungu z'amafaranga yashinze ryahamagariye Abarusiya guca kubiri n'amategeko. Iki cyaha cyatangajwe ejo ku munsi wa gatatu n'umugwi w'Uburusiya ujejwe amatohoza gihanishwa umunyororo w'imyaka 3. Uwo mugwi uvuga kandi ko ishyirahamwe rya Navalny ryo kurwanya ibiturire ryahamagariye Abarusiya kuja mu myerekano yo mu kwezi kwa mbere itari yarahawe uburenganzira na Navalny w'imyaka 45 ubari mu munyororo w'imyaka 2 n'igice kucaha cyo kunyuruza amafaranga yagirijwe ko yakoze mu 2014 abashigikiye Navalny bavuga ko ivyo ariko arakoregwa bigamije guca intege abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burusiya mu gihe himirije amatora y'abashinga amateka ku itariki ya 19 y'ukwezi kw'icyenda kuza muri Afghanistan abatalibane jo ku munsi wa gatatu barafashe ibibuga by'indege byo mu ntara za Farah na Kunduze amakuru atangwa n'ibimenyesha makuru avuga ko bafashe kandi n'ikambi ya gisirikare yaho ikunduze inyuma yaho abasirikare amajana bishikaniye kuri bo umushinga amateka wa Afghanistan Shah Khan Sherzade yavuze ko ikibuga cy'indege hamwe n'ikambi byo mu ntara ya Kunduze byafashwe hamwe n'ibikoresho byose byarimo abatalibani bavuga ko ubu bagenzura ibirwa mikuru y'intara 9 kandi bariko baregereza gufata iyindi haruhande yaho ejo ku munsi wa gatatu Ashraf Ghani perezida wa Afghanistan yaragiye i Mazari Sharif kuremesha abasirikare ba leta n'imigwi ibashyigikiye kugira abagwanira icyo gisagara kinini kiri mu buraruko bwa Afghanistan igisagara gikomeye mu budandaji kandi kiri mukuru bibe hamwe n'ibihugu bibanye.
Urakoze adonyezi bigirimana na mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri Y3 Academy Radio yacu vewe Academy com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vewe wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda ruri kuburanisha urubanza ubutabera bukurikiranyemo Venant Rutunga ibyaha bya genocide n'ibyibasira inyokomuntu. Ubushinjacyaha buramusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi. Baramurega imfu z'abatutsi babarirwa hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri biciwe ku musozi wa Rubona mu cyahoze ari prefektura ya Butare. Uyu mugabo yahoze ari umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari Rubona. Ibyaha byose arabihakana akavuga ko nta ruhare yabigizemo. Aribaza uburyo nyuma y'imyaka 27 ishize aribwo ubutabera bwibutse kumukurikirana. Rutunga yoherejwe mu Rwanda mu kwezi kwa 7 uyu mwaka avuye mu gihugu cy'Ubuholandi abaye umuntu wa 4 woherejwe n'icyo gihugu kuburanira mu Rwanda. Abagize umuryango w'abayisenga Emmanuel umunyarwanda uheruka kwica umupadiri mu majyepfo y'Ubufaransa baramagana bimwe mu byamwanditsweho n'ibinyamakuru mu itangazo ryashyizwe ahagaragara. Se wabo Joseph Murasampungu utuye mu Bubiligi avuga ko Emmanuel abayisenga anyuze muri byinshi byamuhungabanije ariko ko ntacyo yashoboye gukora ngo amugorore yamaze kutwika katedrali mu mujyi wa Nantes umwaka ushize kubera ko batavugana. Navuganye nawe atangira ambwira ibya n'igitangazamakuru.
Kubimwerekeye ikintu cya mbere nyine ngaya ni uko mu byagiye bisohoka mu binyamakuru antrotro muri kiriya kinyamakuru nka Rakuruwa no mu kinyamakuru mu Rofegaro bavugaga yuko ngo yabaye kadogo afasto da DFDA. Ibyo rero ni byo mpakana ntabwo yigeze ajya muri reza parmire za afasto da DFDA. Hanyuma noneho cyane cyane ikintu cyari kimpangayikishije ni uko muri biriya binyamakuru bavuga yuko ngo ise wa abayisenga ngo yaba yaraciriwe imanza na gacaca ngo bikamuhamya ibintu bya jenoside. Ibyo rero nibyo nahakanaga. Ikindi ni uko bavuga ngo hari sononkre icyo kintu rwose nicyo ahari cyane atumye kuko hakomezwaga kuvuga byinshi yenda nkavuga nti soso de la konta ko nabonye bashaka gukomeza kuvuga ngo harisononkre ngo wakatiwe igihano cy'undu mu Rwanda ngo uburimo gutrija satene mu Rwanda ngo kubera ibintu bya genocide
mugahamya ko nguwo atigeze abaho
aho ngaho ntabwo yigeze abaho kuko nyine ntuze muri iyo komunike nje gitewe muri komunike nyine mvuga des oncle paternelle nkavuga amazina yabo nkavuga naho bari ubu ngubu des oncle maternelle nabo nkavuga bari bo kandi berekana ko bapfuye ubwo nta handi hantu mbona bavana so oncle
wo ariko muravuga ko nubwo bwose atabaye kadogo yabaye umupolisi mu ngabo z'u Rwanda
ise ngibyo ndabivuga nyine mvuga yuko ajya no guhunga none fipate mu bibyo ngibyo ariko ajya guhunga we yavugaga yuko abona amberewe nabi mu kazi ke yabonaga sekirite ye itakirasi
hashize hafi mwaka iriya katedrali y'Nante abayisenga agerageje kuyitwika icyo gihe
oya si ukugerageza yarayitwitse rwose
yarayitwitse bikimara kuba nubwo bwose uyu munsi mwihanganisha abakirisitu ba katedrali ya Nante ku cyicyo gihe nta kintu mwavuze
ekute nuko nkuko nakubwiye hari ntuza de la kontari hanyuma rero kandi noneho hari gutwika katedrali no kwica umuntu ibyo bintu njyewe ni nk'icyo nakwita yuko amazi nyine yari yarenze inkombe
hashize umwaka urenga abayisenga bamwitiranya n'uwatari we bamwandikaho ibitari byo bavuga ko ari kadogo kandi uvuga ko atigeze abawe kuki nk'umuryango mutagiye hanze ngo muvuge yuko uwo bavuga atari muvuge neza abayisenga uwo ari we nyirizina
ibyo bintu twari twabihaye ndagije Imana ngo abituvuge kandi yarabivuze kandi ibyo yavuze nyine avuga ibyo twamubwiye
kugira ngo agere kuri biriya bintu musanga ari cyo cyabimuteye mubona kura hari ikintu mwabonagamo cyari gutuma ashobora kugeraho atwika kiriziya ndetse akanica umuntu
inzira zose yabayemo ntabwo yavuye mu Rwanda ngo agende ajya mu Bufaransa hari izindi nzira ndende yanyuzemo mbere yo kugera mu Bufaransa n'ahagereye mu Bufaransa nta kontakite twakunze kugirana nawe aho rero kujya kuvuga ngo twara nk'ubu njyewe ndi hano mu Bubiligi iyanjye kuba nka hano mu Bubiligi yenda akaba ari umuntu nashoboraga navuga nari mfitanye kontakite nawe yenda nashoboraga kuba navuga ntinabonaga afite iyi komporutoma kuva yagera mu Bufaransa ntabwo nigeze mbonana nawe ntabwo nigikubure navuga ngo uyu muntu ngo ndabona ntuzafite za komporutoma nizo spesiyo
nk'umubyeyi yakimara gutwika kiriziya ntabwo wumvise ikintu kikujemo ngo ugire uti reka mpamagare mwishywa wanjye mubaze icyabimuteye
ntabwo nigeze mvugana nawe
nicyo nakubazaga ntabwo wigeze ubyifuza
ntabwo nigeze mvugana nawe
nk'umuryango ntabwo mwagiye hamwe ngo mwicare mwibaze muti tumuhane gute tumugarure mu nzira
urabona nyine icyo bita umuryango mu Rwanda yarafamiye directe yarafamiye elargi umuryango we rero mu Rwanda uko bameze afite n'abavandimwe bandi benshi ariko nta kontakite mfitanye nabo umuryango ndavuga ntuza frere sese nta kontakite mfitanye nabo kuvuga ngo twaganira ku by'abayisenga ngo twe twabangira ibintu bimeze gutya bimeze gutya
nk'uhagarariye umuryango urifuza ko abayisenga yaza arenganurwa n'ubucamanza bw'Ubufaransa
yifuza gusa ntabwo ari byo twifuza ahubwo nibyo twizeye yuko ubucamanza bwaho buzakora akazi kabwo bo bazakurikiza amategeko kuko amategeko ameze nuko babona rokayi imeze n'icyo kintu nyine twizera twagombye no kureka aho abantu aho kugira ngo n'abantu bakomeze bajye muri za spekulasiyo ahubwo bari bakwiye kureka nyine ubucamanza nyine bukazakora bukakomeza bugakurikira iyo kazi
Joseph Murasa Mpongo ndabashimiye cyane kubwa aka kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Nawe ndagushimiye.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego.
Abarundi barenga 500 bari barahungiye muri Tanzania kuri wa kane barasubizwa mu gihugu cyabo ku bushake bwabo birakorwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira UN ariko bamwe barasaba leta ya Tanzania ndetse na HCR guhagarika by'agateganyo iyo gahunda kubirikiza cya COVID-19 mu nkambi ya Nduta James Joseph
igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku mpunzi n'abimukira IOM kuri wa kane kirimo kubandanya n'umugambi wo gutahuka impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo abaraye mu gihangare mu nkambi ya Nduta batahutse kuri uyu wa kane bagera 521 bajyanywe mu ntara z'Amakamba na Ngozi impunzi z'abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze w'2020 abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajyanwa muri icyo gihe nyene ariko gushika n'ubu aracyikiringo cy'umwaka wose bamwe bamwe bakiri mu nkambi naho benshi muri bo bamaze gutahuka Mubitigiri bitangwa na ASER urindwira atahukanwa barenga 500 biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya rugusu na Mutenderi mugera corona ukomeje kwica batari bake cyane cyane abageze mu zabukuru no mu makambi harabapfa naho bitavugwa urucanco nago rukaba rutaragira muri izo nkambi iyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba ASER hamwe na leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ijya
Baje kusuzuma karaba kare mese neza tukabanza tukacyandaga.
Nukuri twe turavye dusanga umenga n'urwanko batwanga. Ibintu byose byarahagaze. Mugabo ukacufata abantu benshi ukabahungura ubatahanze. Honyene iyo bashitse yo barabinuba. Bakabinuba abantu bo batuzaniye ingwara ya corona. None imiduga bacamwo iba irimo abantu benshi. Dushobora kumenya yuko umuntu uwo muntu atabagwaye corona cyangwa umushoferi atabagwaye corona. None ivyo bintu bizahugarukira hehe? Twe nukuri vyatuyobeye.
Twe twifuza yuko ashatworonka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende upimwa ngaho hafi byoroshye
impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania izikingiriwe bikwiye kubijyanye no kwirinda umugera corona kandi icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya indwara zitandukanye harimo umugera corona
murabukungene mu dukingira vuba na vuba turabikotworo nk'agahengwe atwe turi impunzi bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye
tuje kuri iki kibazo cha corona ni indwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi rikiragira ubwoba kurebura icyari cyiza rero twabona ni uko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bagadupimira hagufi kuko urabana nk'ubukura amaraso mu ikambi ukazajyana i Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka n'ibirebire azuba yanduje benshi n'abazuba bamenye atazabamenyekanye bubazo bari benshi
impunzi ziyandikije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi ku wa kabiri no ku wa kane mu ndwi iheze haratahutse barenga gato 430 ku bwa COVID-19 izo mpunzi zifite icyo zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na HCR
none rero turifuza ko babanza bagahagarika igihongora kugira ngo ibintu bibanze bice mu ngiro turiko turaraba ko corona urabona ko buri mwaka burimo higuma ivyuka ivyuka bushasha
nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ikintu bamuvura cange utagwaye nawe amenye ikintu ashobora kwirinda
mu gihugu cya Tanzania cyo kimwe no mu yandi makungu yaravugwa cyane umugera corona mu minsi heze president Samia Suluhu Hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri icyo gihugu nyuma yaho yabaye wa mbere gucandagwa naho biruko uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'abarundi arizo Nduta nyarugusu na Mutenderi kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwe ry'Amerika.
Prezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yavuze ko urubyiruko rwazubereye mu mikino ngororamubiri rwinjizwa mu nzego zishinzwe umutekano nk'igisirikare n'igipolisi kugira ngo bongere ubushobozi. Ibi Museveni yabivugiye mu muhango wo kwakira abakinnyi bahagarariye igihugu mu mikino ya Olympique iherutse kubera mu Buyapani. Inkuru irambuye Igina Shusi Bahizi.
Ikipe ihagarariye igihugu mu mikino Olympique kuri uyu wa gatatu yakiriwe ku rwego rw'igihugu mu muhango wabereye ku kibuga cya Kororo mu mujyi wa Kampala. Abakinnyi bashimiwe kwifata neza no guhesha igihugu ishema kandi bagatahana intsinzi inejeje. Mwirushanwa ryabereye iTokyo mu Buyapani, Uganda yaje ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa Afrika inyuma ya Kenya yegukanye imidari 8 kandi ifata umwanya wa 37 ku rwego rw'isi yose. Uganda yegukanye imidari 4, ibiri ya zahabu, umwe wa feza hamwe n'undi umwe w'umuringa.
The world record has been broken by almost exactly 2 seconds. Joshua Cheptegei of Uganda, more than anybody in the history of distance running in the modern era.
Aho nubwo Joshua Cheptegei yatangazwaga nk'utsinze mu marushanwa ya metero 5000. Ikingenzi ariko nuko abegukanye imidari muri imikino iherutse bose bakorana n'inzego zishinzwe umutekano. Aha niho umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yashingiye ategeka ko abakinnyi biruka bingizwa mu gisirikare n'igipolisi, aho bazaje bahabwa umushahara, amazu hamwe n'ibindi bikoresho bakeneye mu mwuga wabo. Ati mu gihe abashinzwe iby'uburezi mu burere butandukanye bazaje babona abana bafite impano muri iyi mikino ngororamubiri, aho bazaba bari hose bazaje bamenyesha abashinzwe inzego z'umutekano muri ako gace kugira ngo bingizwe mu gisirikare cyangwa igipolisi barangije amashuri yisumbuyeho. Mu gisirikare cyangwa igipolisi bazaje babona umushahara ubafasha kandi babone imyanya myiza gukoreramo imyitozo yabo ari nta kibahungabanye. Ubu ni uburyo buhendutse twakoresha guteza imbere umukino. Umwe muri abo bakinnyi wegukanye umudari wa zahabu mu kwiruka metero 5000 kandi akanatsinda undi mudari w'umuringa mu kwiruka metero 10,000, Joshua Cheptegei yavuze ko icyo bakeneye ubu ari ibibuga bigezweho byo kujya bakoreramo imyitozo. Ati mu mwaka 2018 natangiye kubaka ikibuga cy'ubujeje buhanitse ku giti cyanjye cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri kugira ngo kizafashe n'abandi bakiri inyuma yanjye. Ubu ndimo gutoza abasore n'abakobwa kandi mbafitemo icyizere cyane ko mu bihe bizaza nabo bazatsinda imidari ku rwego rw'isi yose. Mu mwaka wa 2019 Joshua Cheptegei yatsinze amarushanwa y'isi yose, naho yegukana umudari wa zahabu mu kwiruka ibirometero 10. Undi mudari wa zahabu wa Uganda wegukanywe n'umukobwa w'imyaka 22 ni Peruth Chemutai wasize abandi bose mu kwiruka metero 3000 mu rwego rw'abagore. Jacob Kiprimo we yegukanye umudari wa feza mu kwiruka metero 10,000 ku ruhande rw'abagabo. Uganda yari yohereje abirutse 25 muri iyo mikino. Umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yahaye buri mukinnyi wegukanye umudari igihembo cy'imodoka kandi ategeka leta kongera gusuzuma imishahara y'abakinnyi nk'abo batangiye kuja bahembwa na leta mu 2011. Kuva uwo mwaka abakinnyi mu mikino itandukanye batsindira imidari ku rwego mpuzamahanga, perezida yategetse ko leta ibahemba buri kwezi no kubakira ababyeyi babo amazu meza. Polisi yatangaje ko abo bakozi bayo bahesheje igihugu ishema batsinda imidari ku rwego rw'isi yose bagiye kuzamurwa bakongerwa amapeti. Mu myaka mike ishize Uganda yatangiye kwiganza mu mikino ngororamubiri ku rwego rw'isi yose, ifata imyanya ya mbere yari isanzwe itsinzwa n'abakinnyi bo mu bindi bihugu cyane cyane abo muri Kenya na Ethiopia. Umukinnyi mu mikino ngororamubiri wa Uganda wabanje kwegukana umudari wa zahabu mu mikino ya Olympique yari John Akibua mu mwaka w'1974 kandi nawe akaba yarari umupolisi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Leta y'Ubufaransa yirutse guhitamo abantu 1,000 mu rubyiruko ku mugabane wa Afrika bashinze amashyirahamwe y'ubucuruzi cyangwa se inganda ashobora kuba icyitegererezo mu iterambere. Muri bo harimo Abarundi 6 babigezeho bate. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Nkuko bivugwa na bamwe muri urwo rwaruka rwagize ayo mahirwe yo kuba muri abo 1,000 bacaguwe ku mpande zose za Afrika, mu ntango ntibiba byoroshye gutunganya umugambi kuko usanga uhura n'ingorane zo kubura amafaranga y'umutahe. Matendo Fernand arongoye ishyirahamwe Burundi Shop rikora urudandazwa ruciye ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko vyabaye ngombwa gusigurira umugambi abanyamitahe bafise amafaranga n'abazana ubuhinga nk'umutahe.
Mbwiye muri ivyo bintu bita commerce electronique, vyari ibintu bisaba uburyo jenanje nta buryo nari mfise byabaye ngombwa rero ko negera abandi bantu tuje hamwe navyo nyine ntivyanyoruhe ko kubasavye amafaranga ko dutanguza imiliyoni 32 jewe bakansaba imiliyoni 10 hanyuma mu nyuma ndetse societe tumvikana ko dushika ku miliyoni 64 mu mimare twaraduze dushika no ku miliyoni 100 je niho rero nahishuka bo turi kumwe ndababwira nti je mahera mu keneye ntayo mfise jewe ndashobora gukora kuko ivyumviro ndabifise kandi n'ubushobozi bushobora gukora ndabufise barabinyemerera rero duca tuje hamwe
ariko rero uko iminsi yagiye iragenda Matendo Fernand avuga ko kubera ibikorwa vyiwe n'ubumenyi bwiwe yamaze kugirirwa icizere nabo bari kumwe mwishira hamwe kugeza ubu umutahe wiwe bwite mu mafaranga ugeze ku miliyoni 120.
Ico no babwira nuko twashobye gukora kuri isaha ndababwira societe imaze kugurura ibyo bita amasante de collecte mu ntara zose z'u Burundi ikaba imaze no kugurura amasante de collecte mu bihugu 12 byo ku isi harimo Amerika, Canada, Dubai, Chine, Oman urumva yuko twatanguriye mu buso je urumva yuko bansabye amafaranga ntagira ariko kuko nari nzi neza ibyo ndiko ndakora narashoboye kubwira abo turi kumwe ntije amafaranga ntayo mfise mwe ko muyafise ni muyazane je nanje ko mfise umutwe tuje hamwe icyo no bamenyesha nuko muri iyo societe ugeza kuri isaha je yo ndayifisemo umutahe wanje bwite urenga imiliyoni 120.
Kaze Delphin uwundi musore yashinze ihinguriro rikora amakara mu mucafu na wenye navuga ko yatanguye bimugora cyane kubera ikibazo cy'uburyo ariko yagumye ku ntumbero yiwe yo kuraba ingene ibiti bitobandanya bibangamigwa mu kubihinguramo amakara. Kaze Delphin we wavuga ko hari nabagiye baramuca intege ku mugambi wiwe atawuzoshika.
Mu ntango ntivyari byoroshye kuko nari umunyeshure abo tugenda n'abagenzi mu kibano nabonye ntivyari byoroshye kwasanga rimwe na rimwe baduca intege ndibuka ikintu cya mbere nakoze navuze nti amutaye nshoboye kuronga n'amafaranga 500 wo kurondera internet yo gukoresha recherche ayo niyo mafaranga ya mbere nashizemwo ubwo neca ntabwo rwose ndasigura umugambi nkabwira abavukanyi nkabwira abagenzi ngira n'ababyeyi ndibarampa amafaranga ashika ku 120 havamo ifuru nategerezwa gukoresha hakavamo n'utundi tumaterere nategerezwa gukoresha kugira ngo amakara yanjye ndayiforme.
Kubera umwete no kuyaga n'abantu bagiye bamushigikira mu vyiyumviro no mu buryo bw'amafaranga uno musore ihinguro ryiwe rigeze ku ntambwe ishimishije nk'uko avyivugira.
Uno muri societe rifise abakozi 42 ihemba kandi bakora hama turiko turatanga amakara mu gisagara cya Bujumbura bientôt n'igitega turasubira kuja kugurura yo unité de production ko niyo twari twahereye ariko izine inkuru no munsi yari ngahe Bujumbura rero ni muri ubwo buryo umuntu acashishikara kwa avansa kandi umuntu akabona yuko biriko biragenda neza ubwo rero uje pour moi umva akazi kari muri kaja ho nyene niho nkorera ni ubuzima bwanje niho bumva hama ibisigaye umva sigeje nyene biriko barafasha n'indi miryango cyugacha biterera rero mu guduza ubutunzi bw'igihugu ariko kandi tukafasha no mu gukingira ibidukikije na cyane cyane ko yuko dukoresha amaproduit wacu twatiriko turapreserva gukoresha ibiti.
Batatu muri ubwo rwaruka rwagomwe na leta y'u Faransa nabize kuri kaminuza yigisha ubuhinga iri mu gisagara cya Gitega. Patiri Nkurunziza Frederic arongo iyo kaminuza avuga ko umunyeshuri ahejeje kuri iyo kaminuza abahinga bakoraho bagomba bamukurikirana mu mugambi wiwe kugira ngo ashobore gushika kwihangira.
Hareze umwaka rero twiyumviriye inisitire twarayihaye n'umwigisha akurikirane abahejeje ngaha tukaza turahandahana amakuru abakeneye ibyo babaza bakanza muri icyo kigo abahinga bacu babafashe no kwitunganiriza iyo migambi. Nikiwe twiyumviriye kizotuma n'abanyeshuri bacu bashobora kuca bamenya ingene boronga ibikorwa bikorera ni centre d'accompagnement pour les initiatives d'innovation dushaka yuko abanyeshuri bacu baheza bacu barongera ibikorwa bakora.
Ubwo rwaruka rwashoboye gutera imbere kubera umugambi rwishingiye ruvuga ko ruzoza ruraca mu makaminuza rushingira intaha abandi bongera babatera intege zo gutinyuka kwiyumvira icyo bakora muri kazoza batarinze kwitega akazi bahabwa. Leta y'u Faransa ikaba yaratumiye urwaruka bwo mu ruganda ruzobera I Paris rwiga ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'uko ugwaruka bwo kwiteza imbere mu migambi rwishingiye ubwo ruganda rukaba ruzoba mu ntango w'umwaka w'2022.
Urakoze Desire ha Tungimana ni kuri yo nkuru y'urubyiruko mu iterambere dusorejeho aya makuru nongere bashimire mwese kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mukomeze mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.